mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe inshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino munsi hano muri studio y'inzu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa gatatu ndwiheze perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yarasohoye itegeko rigena abagize urwego CNC rujeje gucungera ingene bimenyesha abakuru bikora mu Burundi. Ni itegeko ritaramye kuko inyuma y'iminsi itandatu gusa risohowe haje irindi risubirira. Ayo mategeko yose asangiye nimero naho amatariki yasinyiwe ko atandukanye, amazina y'abayariko akaba ari amwe. Hambavu yuko gusha hari ico ayo mategeko atandukanye ko irya mbere ryasohotse ritomora batanu bagize ibiro vy'urwo rwego, mu gihe muri rya kabiri perezida Nkurunziza yaginye 15 adatomora uwo yifuza ko azora mutswa sense azoyivugira canke ngo arabe ibigega vyayo. Ayo mategeko abiri yateye impari nyinshi n'utubazo mu banyamwuga n'abakurikiranira hagufi. Akarorero mu gihe ku ruhande rumwe bavuga ko naho itegeko rya mbere ryarimwo twa sorobo tudatuma ryoja mu ngiro riri uko ryari, atacu bagitangaje kuko ngo kubgabo vyerekana ko abagize urwego batoregwa mu biro vya perezida gucyo kwigenga kwabo kukagorana. Urundi ruhande ruvuganya buna ko kuba perezida yihutiye guhindura utu twasoborobo vyerekanye ko ivyo vyagirije bidafashe gucyo ngo uwe tarihenda akababanzibuye. Ariko none burya vy'ukuri sense ishingwa gute, igizwe nabande, nindage nabayijamwo, abagize urwego bakorana gute namenyesha makuru, ibikorwa vyarwo nyamu kuru nivyahe? Ivyo ni imwe mu bibazo tugiye guca ijya nino muri isanga y'ino munsi. Abaza kutumara amazinda ni Jerome Niyonzima, umunyamwuga kabari no mu rwego CNC. Jerome, ikaze.
Urakoze cyane Diane, ndakuramukije naramukije kumbure n'abandi tuzaga gusangira ikiyago.
Yego, burya CNC imaze mu iminsi ngahe ga Jerome?
Je uganje muri sense ninjemo ugambere mu mwaka w'2011 kuba yuko ubundiko ndakwizayo imyaka 9
kandi ngo mwanagize inama yo kwitorera abashasha bagize biro yanyu.
Ego cyane
nibande twumve ko two gukeza imbere ko twinjira mu kiyago.
Jewe ndi mu banywanyi basanzwe batari mu biro nshingwa bikogwa, ariko watowe kuba umukuru w'ibiro nshingwa bikogwa ni Nestori Banga Mukunzi.
Hanyuma
yarasanzwe anayirongoye.
Ego, hanyuma icegera ciwe nawe?
Icegera ciwe yatowe ni Laurent Kaganda. Wewe ndiye yarasanzwe muri senete muri iminsi heze.
Hanyuma umunyamabanga wanyu nawe akatoba.
Umunyamabanga nshingwa bikorwa nawe ni uwitwa Jacques Bukuru, yaragiye kumara imyaka 28 ari mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Imyaka irenga 10 akaba yarayimaze arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru ku radio nkuru y'igihugu.
Hanyuma umuhanuzi mu vy'amategeko.
Umuhanuzi mu vy'amategeko ni Maître Jean Muvayo. Nawe ni mushasha muri urwo rwego.
Yego, hanyuma umunyabigega.
Umunyabigega ni uwitwa Yvette Irambona, yahoze akora kuri radio nkuru y'igihugu, akaba mbere nawe nyine yari asanzwe ari muri ico kibanza muri sense
yego abatowe rero ni kumwe bari baravuzwe na perezida w'Urundi kwitegeko ryate ko mukoni genekerezo rya 15 kwezi kwa gatano nyene
oyo iryo tegeko ryo kuwa 15 je ubwanje ntiryari bwanshikire ariko nagiye gushikirwa n'ibyasinywe ku itariki 20 ukwezi kwa gatano
nuko turaza kubigaruka ko handi hatu natubwira ingene batogwa bajamo kuko benshi bavuga yuko bakeneye kubimenya uko bigenda jeho muza gusangira ikiyago na Jean Régis Nduwimana n'umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vyigwa vy'ingene imenyesha makuru bikora etude de media ni mu gifaransa niko bavyita Jean Régis ariko narondera impamyabushobozi y'ikirenga doctorat muri ico gisata muri kaminuza ya Liverpool mu Bwongereza akanakurikiranira hagufi amakuru yo mu Burundi Régis na wewe ikaze dusangira ikiyago n'abakunzi b'ijwi rya Amerika na muri Sanga
ndabona mukije Diane ndamukije Jerome n'abarundi ndetse n'abandi bose bakaba twumviriza
Ego akabazo ka mbere ndakaruresha kwije home CNC nk'umuntu ajyumvise ubwa mbere iryo zina CNC niki yatanguye ryari ishingwa gute nabandi
CNC ni inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha makuru yatanguye mu 1997 mugabo ntiyari bwabe ugwego rugengwa n'ibwirizwa agiye kuba ubwego rugenga n'ibyirizwa mu 2007 ukuvuga ubuharaheze imyaka 12 CNC igengwa n'ibyirizwa cyo twita loi organique mu gifaransa
yego hanyuma ikijaho intumbero yayo ivyo bikogwa nyamukuru vyari vyahe izo ntumbero zagumye uko zari ziri haragiye ibigenda birahinduka
yego kumurikizaho ngwari bagi hari nk'ugwego ruje kunganira ubushikiranganzi bwo kumenyesha makuru aho basa n'abagomba kugira bati kumenyesha makuru ni nk'uruganda mu bushikiranganzi nk'uruganda cyangwa ihuriro ry'inganda zo kumenyesha makuru mugabo harakeneye nawe nu abo kubahiriza ugwego gufasha kubahiriza umwuga kugira ngo nk'amategeko ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha makuru kumbure n'ibijyanye n'akarangamutima kabanyamwuga bishobore kubahirizwa bati harakeneye uwo bahafi akamera nk'uza arasukamo mabisi iyo bamwe batirimutse cyangwa akazarahanura abo byaba bigiye kugora kugira ngo ni ubushikiranganzi ntibukoranirwe ko na byose ngo rubu uruganda rwo kumenyesha amakuru rwongererwe urwego rwo kwitora utunenge rwo gutora utunenge
abo basukamwo mabisi batogwa batowe nande hama bagatogwa mu bisata ivyahenyamukuru ko barinda bagira muri sense kuva amazina yabo akinugwanurwa gushika yemezwe mu biro vy'umukuru w'igihugu biragenda gutegaje home
kuva sense yitangura gushika none munsi abaja mu rwego mu nama nkuru yo kumenyesha amakuru bagenwa n'umukuru w'igihugu itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena hanyuma ibwirizwa rya hahora ryavuga yuko batogwa hisunzwe kumbure uburambe n'icyo bamaze mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ni aho baciye muri ibyo bikorwa n'ubutwari baba bafise muri uwo mwuga umukuru w'igihugu bwiwe niwe asohora itegeko ry'umukuru w'igihugu ribagena aho hari ibibwirizwa risanzwe nako rigenga CNC rwa organique ryahahora ariko muri mwaka wa 2018 harasohotse irindi bibwirizwa ritunganya ingene inama nkuru yo kumenyesha amakuru CNC itunganyijwe abayigize n'ingene barangura imirimo yabo gogwego yo gebwirizwa yo duvu bitunganya CNC novuga n'ibyibwirizwa ntunganya gwego ri rikurira amabwirizwa yandi ashobora kuba amategeko yandi ashobora CNC ishobora kuba yisunga ibyo rero burira tomora ko hariho harimo abandi bantu bateza kugenwa baje baturuka mu bindi bisata bitandukanye z'imirimo y'igihugu nko mu rwego rw'umutekano nko mu bushikiranganzi bwo kumenyesha amakuru nko mu bisata biraba ivy'amayandikiro y'ibitabo n'ibinyamakuru nko mu bisata kiraba bajya batunganya amasinema n'amareresi n'izindi nzego zitandukanye hama rero no mu binyamakuru byigenga n'ibya leta.
Muri make rero ni perezida Kanaka agena abagize urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi numvise uko tubwiye.
Umukuru w'igihugu agena abagize inama nkuru y'igihugu igeje kumenyesha amakuru akoreye ku mpanuro cyanke mu kujya inama n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu.
Yego, Jean Regis Nduwimana, ku ruhande rwanyu murumvise ko sense ikora nuko ijaho muravye ukungena itangazamakuru rimeze mu Burundi ndetse no mu karere. Reka tubivuge mu karere, niki urwo rwego murumva uko rugenwa, niki nivyo mubona ko biza vyunganira mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru?
Kugira no hera ko ni kamere ku ari umwigisha dukurikirana cyane yitwa Mahiso Frere, arigisha abandi bashatse no ngaho mu kaminuza ngaho mu Burundi. Abanyeshuri batari bake bari muri izo nzego nyine two turavuga, amaze kubyigwa urazi ukuntu sense urwo rwego rukora. Ndabibutse ko sense ni rumwe mu nzego zitanu zikomeye zishyirwaho n'ibyiza shingiro mu gice cya 13 cy'ibyiza shingiro. Hama yasanze yuko nibyo sense ni urwego rwaje mu ntumbero za demokarasi mu gihe bifuza yuko nk'uko Jemeka yivuga aho abari mu rugo abari mu binyamakuru bagira aho bahuriye bya bahanurirane bagiye bafate n'icyo bahanuye cyangwa bongeye ko kugira ngo umwuga ukomeze amakuru ugende neza. Hama icyo ni cyinshi cyane. Mugabe cya kabiri ni uko izo nzego nazo zaguye ziba izo gukandamiza no gutoteza ibinyamakuru ibihugu bimwe bimwe harimo n'u Burundi washaka. Nicyo rero kugira ngo cya mbere ni ukugenda kwishyura kuri icyo kibazo. Nuko sense yerekana ko ari intumbero yo gushaka gushyiramo demokarasi, mugabo ni uko urwo rwego nabo rwavuye ruba urukoreshwa ushobora gukoreshwa mu gukandamiza ibimenyeshamakuru. Ugombye kugira ngo wugare voix d'Amérique kugira ngo uvuge yuko Patrick Mitabaro cyangwa Patrick Nduwimana cyangwa Innocent Muhoozi washira ko ari abansi b'igihugu uheza uca muri sense. Kuko sense ni kimwe muri ibyo bikoresho inzego z'igihugu zishobora gukoresha.
Jerome, ibyo Professeur Jean Regis ariko aravuga yuko rushobora kuba nk'igikoresho cyo gukandamiza abanyamakuru cyangwa bakabaca ko mu gihe hari ingingo yose ishobora kuza ivuga ati tushaka ingingo ariko irinda guca muri sense kugira ngo yumvikane ko iriko iza kubwira itangazamakuru, murabivuga ku iki?
Jean Regis, icyo cyumviro ni cyiwe kandi ni uburenganzira nawe ndiyo gushikiriza uko kumbure aziyumvira cyangwa afatiye no kuri ibyo byigwa ashobora kuba yarasomye cyangwa yemera. Ariko je sinibaza ko umuntu yogifatira muri rusange gutyo ngo ni urwego rwo gukandamiza. Kumbure harashobora gufatwa ingingo rimwe na rimwe ntizihimbare abo zifatiwe, ariko sinovuga ngo ni urwego rwo gukandamiza kuko ndazi ibindi bihe urwego sense rwagiye ruseruka mu gutabara abamenyeshamakuru rimwe na rimwe nk'iyo bafashwe bagahohoterwa ku rubuga cyangwa mu mirimo yabo, ahandi rugaseruka mu kubatunganiriza cyangwa mu gufasha gutunganya inyigisho z'abamenyeshamakuru kugira ngo batere imbere mu mwuga. Rero bishyitse hakaba harafashe kumbure nk'ingingo zimwe zimwe zidahimbara uyu cyangwa uriya kubera ko zafatiwe uyu cyangwa uyu cyangwa zafatiwe gutyo ibi bintu bishyika hanyuma jarajisi kuvuga ati ni urwego rwo gukandamiza jesu ni umuvuza kubivuga mugabo si ni umushyigiki.
Hanyuma ga Jerome, muravuze ngo harageze igihe urwo rwego rutabara abamenyeshamakuru baba bagize ibibazo cyangwa iki, ubu ho byifashe gute izo ngingo zitandukanye bariko baravuga ati twe tubona ari izikandamiza kugara ijwi rya Amerika abamenyeshamakuru bakabashaka kumitahe n'ibiki, muricarana nabo mukavugana mukumvikana muti twebwe twabona bitegereza kugenda gutya, ubundi ikosa mwakoze ni iri imbere yo guca inkoni ngufi mukabanza mugahanura nk'ababyeyi imbere yo guca inkoni ndende?
Yego, iyo icyanze ni uko hari ikiyago hagati y'abarongoye ibimenyesha ibinyamakuru
n'amaradio n'abagize n'abarongoye rero ugwego CNC icyo nzi nuko kenshi bama bicaranye mbere hari naho bahanurana mu buryo bw'ikibiriraho hamwe mu nzu umviriza nk'ibintu biciye ku iradiyo agaca avuga ati nashaka tuvugane gatoyi kuri icyo kintu murabe mu gikosore cyangwa mu gihinyanyure ibyo ni ukwinjiramwo izo jean regis ariko aravuga aba bagirizwa ibi cyangwa biri aba mitabaro bafatitse n'abandi ibyo sinabyinjiramo kuko jewe ndabifata ko haba harimo ibintu byinjiyemo mu by'ubutungane urumva hinjiyemo iby'ubutungane subira ngo ngire ngo yafashe ibi cyangwa yafashe ibi izo z'imitahe y'abagirizwa ibi cyangwa biriya urumva n'ibintu bisa mu nzego z'ubutungane bwabo muri CNC naho hacaye ibijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ibyo umuntu aba yatangaje kumbure biteye kubiri n'ibyirizwa cyangwa biteye kubiri n'akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru
yego umwe mu bamenyesha amakuru ariko aradukurikiranira hagufi ariko adashaka ko tunamuvuga aravuze ko tubaza mwebwe mwese Jean Regis hamwe na Jérôme ngo ubwo ntibyo babyiza sense igiyemo abatowe n'abanyamwuga ubwabo presidence y'u Burundi itarinze kwivanga turahera kuri Jean Regis ako kabazo kumenyesha amakuru ariko aradukurikirana
icyo bivana n'ingingo ya politiki ingingo bivana nuko igihugu gishaka gutwarwa ushyire mu gatoya sense nk'uko n'urwego rushyirwaho na bigashingiho mbega uburundi turi mu gihugu kirimo demokarasi nyayo nk'uko tuyumva tuyiga mu ishuri cyangwa tuyigisha cyangwa mu Burundi hari iyindi ntwari imeze ukundi ibyo rero yatse aho bihuriye na sense aho bihuriye n'izo nzego ni ukuvuga iki mu gihe leta itari kuri demokarasi yubatse ku byo bita autoritarisme ni ukuvuga yuko gukandamiza nta demokarasi iriho niko mu kivuga mu kirundi n'izi nzego zindi izo za sense izo nzego za conseil de securite conseil de securite ziri mu gihugu ntizihereza ngo zigire uburenganzira ntizihereza ngo zigire nk'uko article ya mbere y'itegeko rivuga rishyiraho sense rivuga n'uko rikora izo ko rwego rwigenga mu gihe rero leta itarekura uburenganzira bw'abanyagihugu mu gushyikiriza ibyiyumviro byabo reka na sense rero ni heza iri ubwo burenganzira nacyo gituma rero kugira ngo uburenganzira bwayo ntibube bubihera mu gihe aho ujya gushyira nko mu rwo rwego ibande babashyiraho iyo muntu avuga ati ngo mbe ntibotorwa ibyo rero byokumvikanwa n'abashingamateka bikumvikana ku rwego rw'igihugu ikibazo cya politiki gikomeye cyane bakumvikanaho ukuntu urwo rwego rwojyaho abawushyiraho inzego zose zyojyamo ibyanyice ariko urabona n'umunsi biraboneka ukubona nk'uko ngo umuntu asherekera ngo minisiteri ya ko ndaba itegeko nyine harimo bigenga bigenga sense harimo abasohokera ba minisiteri ashyika ari atatu yego minisiteri yo kumenyesha amakuru
ariko ngira ngo nimba ariko itegeko ribitegekanya ntacyo baba barenze ko ntacyo baba barenze ko ni nimba ari itegeko ritegekanya ko ariho uwuza ava muri ubwo bushikiranganje nta tegeko riba rirenze ko ari nacyo
icyo barenze ko ndavuga nti ibyo benshi ikibazo cya politiki bihera mu gushyiraho iryo tegeko rishyiraho sense n'abo bayijyamo bose abashingamateka imigambwe bazumvikanye gute murakaza kuri icyo kintu babyumvikane ko itegeko n'umunsi
Jérôme ku ruhande rwanyu umenyesha amakuru adashaka ko tumuvuga mu bwari ko aradukurikirana avuze ngo ubwo ntibyo babyiza sense igiyemo abatowe n'abanyamwuga ubwabo presidence itarinze kwivanga
kuri uwo mumenyesha amakuru jewe ubwa mbere hoho ni uburenganzira numva nibaza ko icyumviro cyiwe ngombwa cyubahirizwe ni icyifuzo kandi abamenyesha abaserukira abanyamwuga bitorewe nibaza ko mu gihe bahagarariye ibyiza cyangwa bahagarariye umwuga byoba ari byiza ariko nkavuga ni icyifuzo mugabo kandi kumbure bisaba kwiyumvira birebire iyo iyumviriye ngo abaserukira
abanyamwuga akaba aribo babitorera abayiyumviriye nk'uko CNC yo bari nka sendika y'abamenyeshamakuru cyanke yindi shyirahamwe ry'amenyeshamakuru mugabo mu bisanzwe CNC iriho kugira ngo ikorere abamenyeshamakuru mugabo ikorere n'abandi banyagihugu bagezwe kugaburirwa izo mfungurwa zitegurwa n'abamenyeshamakuru ariyo makuru
hanyuma
yuko yotagira ati nk'abaserukira bene gihugu nabo cyangwa abanyagihugu bumviriza amaradiyo cyangwa basoma ibinyamakuru nabo bosha batorwa n'ahandi niho rero ukungura umuntu aba yumviye ku ruhande rumwe gusa mugabo CNC iriho ngo yubahirize igikorwa cy'abamenyeshamakuru mugabo yubahirize n'uburenganzira n'agateka kaba abanywanyi bumviriza amaradiyo n'abasoma ibinyamakuru
yego hariho abaturindire ku murongo kugira ngo tubahe ijambo ariko imbere yaho ga Jerome umuntu ntahaca avuga ati none muzaguhuza gute muri abanyamwuga mukavuga muti hariho nk'umuntu bavuga isujijwe kandi dufate nk'akarorero amategeko aratomora ko jewe ntashatse kuvuga amazina yanje umenyeshamakuru akayavuga ndashobora kumwitwarira hamuyundi nawe muri polisi akaza avuga ati ahubwo yarakoze ikosa katavuze iyo zina vyategezwe ndagute abo bajamo barabanza bagahugurwa mu byo kumenyesha amakuru kugira ngo nimuzohave mugongana mwita bamwe ngo bariko bakingira umutekano abandi nabo akavuga ati natwe turiko twubahiriza umwuga
mu byukuri iyo dushitse muri rujya rwego ntituguma duserukira iyo twaje tuva uwaje ava mu gipolisi ntabeje guserukira abapolisi uwaje ava mu bagira amasinema ntabaje guserukira abakinnyi ba filime uwaje ava mu bamenyeshamakuru ntabaje guserukira abamenyeshamakuru
uwaje
ava muri mu bushikiranganji ntabaje guserukira ubushikiranganji
ariko ingingo
iyo tuhari mu gufata ingingo turaraba tuti mbega iribwirizwa aho jyaho nyanzwe ni hehe turaje igirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru kuko nibyo dukoreshe ntibeza ngo dukoreshe irindi byirizwa atari ijya ryo kumenyesha amakuru ni ukuvuga uwo yabavuye hariya naho yoba atarasanzwe yarabaye mu byo kumenyesha amakuru noneho mugabo no mu kugena bene abo bantu barinda kuraba bati mbega arafitemo n'uburambe na bukeyi muri ibyo bitata byo kumenyesha amakuru cyane yoba yarabyize na hehe rero kwisunga ibwirizwa byo kumenyesha amakuru na kajya karanga mutima k'abamenyesha amakuru nibaza ko bidatera amakenga kuko ikidatera buri n'ibwirizwa ntawo kizana ngo ni kubera ko yaje aturuka mu gisata kitanga kiriya
ijwi ry'amerika washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda jean musongora kugira ngo twakire abanyagihugu baturindiriye ni na benshi
ibyo jeme yashikije nk'uko niko wayibona mugabo ishyaka ryategereza kugenda ubujya abajya nko muri urwo rwego bategereza kuza nacyo bita rezentere by'ibinyamakuru bari muri iyo sekiteri ya kominikasiyo ni ukuvuga by'ukuri bishikije amakuru abanyamwuga amashyirahamwe ariyo nacyo gitegereza nacyo n'imiteko ryayo hari abo muri mondi ya pibisiti hari abo mu masinema abo muri mu bice bitandukanye by'iyo mwuga batageza gushyira imbere ibyifuzo ibyiyumviro mu bijyanye n'uyu mwuga muri urwo rwego rwa gasenti
reka twakira abanyagihugu
bitarashika
reka twakira abanyagihugu bari ku murongo duhere kuri Leonidas kandi twihanganire twakugumije ku mwanya muri mure kugira ngo tubanze twumve iyo bijyanye iyo biva Leonidas aho uherereye hamikazi ego uherereye he mu ruyigi ariko uduzi ijwi Leonidas ijwi ryawe riri hasi cyane
iri mu ruyigi
akabazo canke intererano
intererano no ibyo byo kumesha amakuru nga mu Burundi iwacu biragoye biragoye uri kuraraba ukuntu abamenyesha amakuru bifata cyera bagira na kuri bashiriza amakuru usanga bigoye ni ukuvuga umenyesha amakuru usanga umenga rimwe na rimwe n'umunyepolitike ukaraba uruhande wahagaze ko hagutanga inkuru ku mpande zose ugasanga arafise ahantu
umenyesha amakuru canke bamwe mu bamenyesha amakuru ivyo vyagirije ntituza kubikomerezaho udasize ibyemezo
bamwe bamwe ni ukuvuga rero icyo gihe kugira abone niyo senseri yagufashe ingingo y'amakuru ciwe usanga afite ibibazo nk'ibya politike usanga bayikora mu Rwanda abo bavuga ngo sense yo kuyigenga siko ego kwigenga nibyo mbo nayo nayo ubangwa ari yo we umese makoro yavuze ko yo kwigenga kubujyo amworohereza mu byo ari karakora ariko aba yatumwe mu ye politike kuko bensanga bahagaze
akenshi akenshi warinze tusongo rero ni dasa akenshi wabaye amaze gufata umurongo aba amaze kuja mu bya politike reka twakire Eliezer nawe kuyundi murongo wa telefone Eliezer ikadze Eliezer uratwumva
ndabumva
yego ahwerere hamuduge ku ijambo
yego nanje ndi mu Burundi mu Kirundo jewe najyo kina nashaka kuvuga nko nameje kuvuga ati mu bato bamenyesha makuru ati presidency ntare kwiye kubivangamo je na ndumvise kina ari kiza kuko nimba uno munsi abo banyamakuru bashobora kugenwa na n'abari muri presidency birumvikana neza ko hari amakuru ataza gutanga kubera buryo umuntu asa n'umuntu yaguhaye akazi biragoye cyane kugira ngo umumenere impuri ego je navuga ko ko motogwa nk'uko bamwe bamwe bari ko barabivuga kubera iyo haba ari ukugena nyine bisanzwe perezidansi hari ibigomba mu icyo gihe n'abanyapolitiki baba ariko bakora uko umva mu icyo gihe nawe aba umunyapolitiki ari icyo cyangwa murakoze
murakoze bwira umunsi mwiza Eliezer mu Kirundo
ego
Jérôme na Jean Régis c'est comme on vit c'est vision vu via Eliezer na Leonidas mwe mwe twabigarutse ko ati baramutse bagenwa mu ruhande ruvuye kuri presidency y'u Burundi kenshi usanga binagora kuvuguruza ivyo bamaze gushika ku biroroha none ga Jérôme ko nk'abagize ugo gwego bahagarara kwa gatingingo naho iri kwiraza gucya twebwe turabona ko kunyungu z'abanyagihugu twoca inkoni ngufi ntibigende uko biko birasabwa nimba bihora bishikaho
nta kintu choroha mu bikorwa be n'ivyo mugabo sino uvuga ngo ntibiba benshi bariko baravuga ngo botogwa n'abamenyesha makuru je navuze nti gutogwa jewe ariko ibwirizwa ribitegekanije sino bigwanya mugabo kandi nerekanye amakenga yuko kwiyumvira gutogwa n'abamenyesha makuru uba wibagiye za nyungu z'abatara bamenyesha makuru mugabo bakurikirana ibishikirizwa bumviriza cyangwa basoma cyangwa baraba televiziyo ibishikirizwa n'abamenyesha makuru nabo barinda kuronka urwego rubahagararira cyangwa rububahiriza atari ukuvuga ngo n'abamenyesha makuru gusa icyo nama ndabivuga ko ngira ngo ntibari bacumvise neza
kuko urazi ko amafilime yacu atumvikana mu Burundi naco gituma baragaruka kuri utu tubazo kenshi bakabaza ibyo twamaze kuvuga ego
hanyuma ubwiza ati ugwego nk'ubwo rugenywe na perezidansi ya repubulika rutegereza guca ari urwa politike rugahengama ariko jewe siko ndabibona niko uriko arabyiyumvira ashobora guca yibaza ati none ko bagenywe n'umukuru w'igihugu ubwo bazohabwa uburenganzira barahabwa uburenganzira bwo gukora mu mwidegende bati turafashe iyi ngingo jewe rero novuga yuko mukuru igihugu wenyine akigenyeje nabwiye ko ndi muri SNC kuva mu 2000 na 11
n'icyenda
ipi ego jewe sindabona umuntu aza kuntana ikijambo ngo kubera ko nagenye n'umukuru w'igihugu ngo kora ibi cyangwa igira biriya byoshoboka akaba ariho abari tamikwa mugabo je nk'ubwanje sindabona n'umwe aza kuntana ikijambo ngo avuga ati Jerome wagiye n'umukuru w'igihugu none kora gute
none gaje
nagomba gutanga karero gatoyi cyane kigeze kuba mu 2016 twebwe twarigeze mu rwego SNC kuvuguruza ingingo y'umushikiranganji umushikiranganji yarafashe ingingo yo guhagarika ibiganiro by'ikibiriraho bijya bita indirect aravuga ati birahagaze kubera ko birahungabanya umutekano turafata ingingo turavuga tuti ibyo turabikuye iyo ngingo nta gateka k'umwuga yubahiriza icyo ndakibuka kuko mu bafashe iyo ngingo narimwe ni ukuvuga ko twavuguruje umushikiranganji twavuguruje leta kuri iyo ngingo kandi bacya barashyiraho dushize baravuga bati icyo biganiro ntibibandane urumva rero agomba kwerekana ko si iminsi yose ibintu bitegerezwa abantu bateza guhengama ngo nuko bagenywe n'umukuru w'igihugu
ego hamagara
iminsi yose abantu bateza kugororoka ngo nuko batowe nabo mu munsi
ego hamagaje Rome bamwe bakomeje kubagiriza canke birekavuge kwagiriza kuko muvuze kwagiriza hari abahava binyenda akavuga ko yari uwe kandi ari urwego kwagiriza sense yuko yakomeje gutera igitsure amaradio yashikiriza ibibazo bitandukanye by'abanyagihugu bikaje habona gusumba uko yagitera amaradio yakomeje kubona nk'akundwa kazwa no gutegetse bw'ibujumbura kandi ayo maradio kenshi ngo akaba adafatirwa n'ingingo bakavuga ati hariho nibivugirwamwo biba bimeze nabi gusumba muri ivyo bivugirwa muri ayo maradio mpuzamakungu bivugwa mu maradio y'ingenga ivyo navyo mu bivuga kwiki
ivyo navyo ni bimwe navuga yuko biva kuri ko aravyitegereza aha hagaze naho yegamiye kuko na ziyari hawa avu kwa ziyari hama radio adahanwa changi minyama ukurubi adahanwa
nga zari mwabarabuka kuziti mutigera muzira wana
aliko jewe nda zineza ingingo tigeze kufati la rema mubi humbibiri na chumi na gata ni yogu haka likiriti kwa editoriali sangi jambo jina anga mara hala tuji hoye kumi jambo jina anga mara yari ya tukanye ya chikigiri vidatomo ye tuji funga ukwe zikos idati giliza editoriali cyo gendere bango banavuga bati muragowe mucamukugwa mugabo nditwakuwe ako nakarero kamwe gusa yerekana yuko iyo abantu bafatira ibintu muri rusangi araho bibagira bimwe biya byarabaye
ego Jean Regis Nduwimana ngira muranyuzwe ku nsiguro atanze Jerome kuvirikira
igito kimeze na gatoya nko igihe karavuga Jerome n'ibyo hari igihe bafata ingingo ubona yuko byashije byunganiye ku mwuga kumesha amakuru mugabo muri umwe muri natwe turavugana ga Diane n'abandi bose bari kwanyingiriza ndi kuki kuri site ya iwacu iwacu yateye imbere washoboye kama amatoho z'amarushesi wanditse sense muri iwacu ukaraba amakuru ingingo nyamukuru ziguha za sense kuri iyo myaka itatu iheze Sense yagaritse kuko bavuzwa indirimbo zizinze muri radio sanganiro Sense yagizikisi n'amakuru nuko nta byo ndasuma cyo duharurira neza ku ngingo Sense yafashe muri ino myaka itanu iheze mbega n'izi zingana gute zikandamiza twakwita ko zikandamiza ubwigenge kumesha amakuru cyangwa n'izihe zihanura leta nkuko Jerome yakabivuze uko birashika akabikora umuntu niwo neza na neza yoca yerekana akavuga ati sense irahagararira iki n'iki n'iki kuko ubiravye uko bimeze ubonye mbega sense yobiriho iba yakoze iki ku buryo n'umunsi ari abamenyeshamakuru barenga ijana bari hanze
goreka turaza kukabaza Jerome mugabo
tubanze meze gatoya mbega amaradio ashika atatu yaturiwe ngo nuko yavugishije umuntu yagombye guheka ubutegetsi hari umuntu yagambye y'abarundi hari umuntu iswe Ben Laden hari umuntu yakoze amabi akomeye ku isi yarabonanye n'abamakuru benshi cyane rwose mugani basitse bapfunga cyangwa birukana mu bihugu byabo uno munsi ibira ukuntu abanyamakuru ijana bari hanze mbega sense ni igiciro bari cyabavugira bafashe birango n'abanyamakuru kwicana ijana bose nabicanye
zakoze ntitwovuga gukereka Jerome araza kuduha umuco nimba ibyo biri mu nshingano zawe yego tubanze twakire Daniel Kaza Daniel
yego ndavumva
yego aho uherereye hama kabazo kawe
mperereye Malawi none nagira ngo mubaze nk'iyo umunyamakuru akoceza agatangaza nk'inkuru itariyo icyo gihe ahanwa n'iryo shyirahamwe cyangwa ahanwa na leta muri rusange ahanwa ahanwa iki icyo gihe none ikindi kibazo kwariyo nk'igihe twumva nk'inkuru wenda itangaza nko ku ijwi rya Amerika wenda igihugu iki n'iki gahenda gutya na gutya ariko icyo gihugu wenda abanyamakuru bamwe na bamwe ugasanga batinya nko kubitangaza icyo gihe biba byagenze bite
urakoze ugira umunsi mwiza
yego nawe murakoze
yego Jerome akabazo ka Daniel Kambere ngira karamu mwebwe ati nk'iyo umenyesha amakuru akosheje arahanwa n'igihugu canke ni mwebwe mu muraba aka kabiri na ko turaza kugahebera Jean Regis muduge ku ijambo
urakoze ibibazo bya ku kabazo numva karatomoye mugabo kandi no gatumbereza inyishu mu nzira zibiri mumenyesha makuru ari hamakosa ashobora gukora ari amakosa y'umwuga no kuvuga ko yatanze nk'inkuru idatohoje no kuvuga ko yatanze nk'inkuru irimo ikinyoma no kuvuga ko yatanze nk'inkuru icyoza agateka kundi ka muntu cyane yatanze inkuru icyoza inzego aho o ni amakosa afatiye ku mwuga n'icyo gihe iyo bimenyekanye sense iratohoza ikanamutuma ko imbere yabo byose itangura gutuma ko ikinyamakuru abarongoye ikinyamakuru akorera hanyuma hariho ayandi makosa rero umenyeshamakuru ashobora gukora atari amakosa y'umwuga iyo yakoze umenyeshamakuru agatukana atari mu kiganiro cyangwa mu nkuru ariko arashyikiriza cyangwa akagwana cyangwa akiba cyangwa akagira ayandi makosa akurikiranwa n'ayandi mategeko atari amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru afatwa n'izindi nzego z'igihugu zisanzwe zigejwe ibyo bintu
murakoze cyane rwose hama Jean Regis namwe mwumvise ati babumva ngo amakuru baratinya kuyatangaza birava kuki mu bihugu bitandukanye ku bwanyu nk'umuhinga mw'ico gisata cyo kumenyesha amakuru
bivana n'ukuntu kukura ku bwigenge ubiravye hariyo aho bigeze ibintu bigeze mu Burundi urabona ntibyoroshye hariyo ikibazo cya politiki kiriho cyatumye imigenderanire ya leta n'ibinyamakuru itagenda neza abanyamenyeshamakuru uno munsi turakwije iminsi igihumbi iminsi igihumbi na mirongo itatu n'itandatu Jean Bigirimana agiye yarabuzwe irengero mbega igihe Jean Bigirimana yaragiye akaburira irengero umujournaliste n'abandi abugenda abandi bagahunga abandi bakagera ku imitahe uwusigaye ahe Bujumbura aho mu ntara ya Ngozi cyangwa Gitega uwo ari we wose umumenyeshamakuru wumva yozagira umutima wo kwigenga mu byeka arakora ukumva atekaniwe ni ukuvuga ko hari inkuru ashobora kuronka ntayivuze kugira ngo nimukwegere ikibazo ivyo rero nico bituma bishobora gushika mu gifaransa babita autocensure ni ukuvuga ko uri kurandika inkuru ukabiheka ugira ngo ati inzego naka nizeze ziza kuvuga ati naneza karimbi cyangwa bampane cyangwa bantere mu buto cyangwa mbugwe irengero ivyo rero yashika
ego Jerome
ubwoba yari cyane rwose amaraporo menshi aravyerekana ubwoba buri mu Barundi buri mu bamenyeshamakuru nabo nabo nyene kugira ngo bashinzwe bashikiriza ivyiyumviro ntibyoroshe kubera ibyo bari mu bibazo bya politiki
Jerome sense muri ivyo bintu vya autocensure kuko urumva y'umumenyeshamakuru nk'abamenyeshamakuru bari mu mwuga barabizi iyo utanguye kuvuga ati nkunda ikora ko nkayisha nkayikora ko ndasha nkareka nufuma ndeka haba hariho ibintu bimwe muri kurima umunyagihugu kandi biri mu byo bategereza gukora naho bavuga yuko umumenyeshamakuru imbere y'uko amenyeshamakuru ategereza kubaho ivyo wumva umutekano wawe utakwemereye wobireka ntibizohava bisubiza umwuga inyuma mu gihe umwe wese avuga ati nkakora ngaha ndasha nkakora ngaha ndasha hama sense irakora ikibwira ngo umwe wese yumve ko uguhama amakuru menyesha makuru ari impande zose zibwirizwa koroherezanya
zo kugira ubwoba mu mwuga sinibaza ko byari mu bumenyesha makuru gusa araho bishika abantu bakagira ubwoba mu byo bakora akavuga ati kimwe nagikora kirampumira cyangwa mabanda gikora nabi byo kuvuga rero ati hakonza kuvuga ibihimitana mpisemo kubihora iyo ni inzira umwe wese ashobora guhitamo ugate k'iyo mugabo atovuga ngo ni inzira yategetswe hanyuma kubijyanye na sene sishinza kuvuga ngo sendetse kuko sinajya muri kino kiganiro ngo ndayiserukire ariko umunyagihugu
twabatumye ko nguyu umaze mu mwanya munini
umugabo afite ibyazi muri iyo mwuga wo kumenyesha amakuru no mu bya sene
yego
njye gituma naza kuyivugira ariko icyo nzi nuko mu nyigisho zitangwa no mu makoranira mwamwe yo guhugura abamenyesha makuru icyo kintu kirakunze gushimikirwa ko cyane aho umuntu abanza akiyumvira ati mbega iyi nkuru ndayishikirije muri ubu buryo nzoba nubahirije amategeko y'umwuga n'akarangamutima ibisigaye byose nibaza ko byoza mu nyuma ibyo kwiyumvira ngo mpava ndabwa nabi cyangwa neza ukabanza ukabubona neza ko icyo uri kurashikiriza mu by'ukuri giciye mu nzira yubahiriza amategeko y'umwuga yubahiriza ibwirizwa rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru umugabo kandi yubahiriza n'akarangamutima kandi kenshi kiza kwica abantu abamenyesha amakuru mu bisanzwe mu karangamutima rya tegeko rimeze nka karanga mutima rigenga karanga mutima kamesha makuru riratomora yuko umumenyesha makuru yokwirinda kubanya mwigenda ko kenshi ugomba gukora inkuru nuko ari umuntu agomba kuyisimbira ko ntahanuze abandi bamenyesha makuru binararibonye cyangwa kumbura abo bakorana basangiye uruganda umuntu agasanga yiyumvira ngo jewe nufise umaze imyaka mirongo muri umwuga ngo ndabizi neza ni nahanuze kandi impanuro zari gushobora kumufasha kumbure gukora iyo nkuru yiwe neza kandi akayitumbereza iyo bayije amategeko urazi ko ari umuntu yigeze kutubwira sinibuka ko yari Marisol Frere nyene yanuze yigeze kuvuga ariko natwigisha muri master ari umuntu yigeze kuduha akarere avuga ati murashora mwese kujyana inkuru yo kubika mugiye gushyikiriza iyo nkuru jewe ngashikayo nkavuga nti naka yazungije ubuguru yeretse umukundi ijoro yasandaza ubundi agashika akavuga ati wa mutama yashaje yitabye umuremyi ukamenga no gupfa ntiyapfuye kandi nkuru ari yayindi nyene ukavara n'inyene jena
hanyuma gajeho tugume ngaho kuri ico nyene cikungene iyo nkuru ishikirwa muri sense nturi kuravugira sense ariko wayemwe imyaka myinshi urazi ngene ikogwa Regis avuze ati hari uruhande rumwe bigoye no kuronka n'amakuru abantu bakavuga ati ndabivuga agatwe kanje karahasigara cyangwa kumuryango kahasigara nk'ubu hari amakuru agoye kuronka abategetse ugasanga hari habadashima kuvugisha amaradiyo atandukanye zaba zahumura zaba zabanje nka sense babandi bariyo banyamwuga baravuga ati inkuru w'igitaronse umutegetsi ayivugiramwo abari bice rimwe na rimwe hama haramutse haduka ikosa ribayemwo kuko uruhande rw'ubutegetsi rutabonetse hariho igikorwa kugira ngo impande zose zihanugwe
icyo nzi neza nuko muri senisi imyaka maze yo nko mu byigeje harimo no guhanura leta mu byerekeye kumenyesha amakuru ndazi ko yari manure yama yatanzwe kenshi haba mu bavugizi no mu bagize leta babahanura bati gerageza mutange inkuru kugira ngo abantu boye kuvuga ibihuha kuko iyo babuze inkuru y'imvaho arabaca bavuga inkuru z'ibihuha inkuru zantu bavuga inkuru atarizo ndazi inganda nyinshi zama zabaye zigirirwa bavuga izigirirwa abaserukira leta n'inzego zitandukanye kugira ngo bubahuke kuza baratanga inkuru nibyo biragenda buke buke urumva muri demokarasi buhoro buhoro mugabo icyo ni ikintu muri sense bashimikira ko cyane bahanura inzego n'abazivugira kugira ngo bamenyere gutanga amakuru mugabo kandi bakananura n'abamenyesha amakuru kugira utwo twigoro tukuronera impande zose kuko ikosa ribiriye cyane mu mugabo kumenyesha amakuru mu myaka maze muri sense maze kubona ni inkuru zitangwa zidahaye ijambo abegwa n'iyo nkuru bose ugasanga umuntu akiye yihuta avugisha uruhande rumwe agatagira ati leta zobanda yivugisha cyangwa uru ruhande rundi zobanda ruvugisha mugabo yagenda kururonera inkuru azo yayitanze bikaba biza byamaze gufatwa nk'ibihengamye bigasaba rero ko mu bamenyesha amakuru tugira ubwitonzi umuntu akagerageza ariko aronera inkuru ukamubwira uti tuvuge userekeye nko ku isoko ry'inkuru bikakubwira riti ntenyenyera gatoyi ndacyabitohoye ukagira nawe agatima ko kumenya ko mu mwuga navyo nyene birimwo kurinira makubanza utohoze nk'impande zose zimeze neza
yego Jean Regis Nduwimana mu bahinga mu vy'umugana mwebwe mubona gutyo ko ivyo kuvuga ngo inkuru irihuse reka tuzobe turarondera uruhande rundi navyo ari ingingo canke ifatwa canke si nako bimeze baba baronde bakabura
imisi yose wumvije nkahumura reportage nkuyirahera twarondeye umuvugizi wi twashoboye kumuronga bamaze imyaka irenga itatu ine humura ku mugoroba twumva twaronde bamaze imyaka ine barondera abavugizi ivyo rero bavuze n'ivyo bagerageza mugabo mbega sindi kuna guhanura gusa mbega bujya ugwara gute leta kugira ngo baze kuvugira muri radiyo nka humura leta uno munsi abantu bamwe muri leta yashizwemo na bamusitanteri n'abarongo y'intara cyane abaminisitiri barita abamenyesha makuru cyangwa abanyamakuru nk'abansi b'igihugu wumva icyo bisigura mbega ba bantu za nkuzi z'ikibi ziba ziri ku mitumba cyangwa ahandi hantu hariho hose cyangwa mu makaritsiye zishobora gufata uyu mumenyesha makuru zimwita nawe umwicanyi cyangwa nk'uko uwo mutware yamwise mbega sense ngaho yofasha iki ibintu byose ni bituma sensibilise uruhara runini ya cyane ukugerageza guhuza leta n'ibimenyesha makuru.
Yego turabigaruka ko mu kanya turiko turasoza ko ndabona n'akanya atari kenshi cyane gose muratsa kutwihanganira ko nibazo batari bake bakomeje kuturungikira. Elias uratwumva?
Yego ndabumva.
Aho herereye kandi usongora akabazo?
bakapfunga rupako kimurabizi ingorane yakiyakira barukureka muraze ingorane bagize aho sense akuvuga ke yitwara nk'iyo harieta nuko kitata cyareta ariko yitazwa kwigenga simbona rero ukuntu sense icyo iyo biri kirafasha amenyesha makuru hanyuma ikindi nacyo akazi gato gatoya nakumbaze uwo amenyera umwuga wo kumenyesha makuru mbe mababana huko wiki kugire ngo umwuga wo kumenyesha makuru utsimba atari mu Burundi reka leta ireke kuguma yinjirira abamenyesha makuru ibabuza gukora ku nkuru zimwe zimwe nk'ubu hari nkuru tutakironka kubera ajya amaradiyo yasambuwe sinzi icyo babona bakora rero kugira ngo umwuga wo kumenyesha makuru wongere utere imbere mu gihugu cy'u Burundi kuko ugataho mwafatiremba. Murakoze,
murakoze cyane. Abel nawe witaze Abele uratwumva?
Yego.
Aho uherereye hama kabazo ka usongora?
Dar es Salaam, ko isanzwe.
Dar es Salaam ha, akabazo ka.
Yewe nashaka kubaza ukuntu abamenyesha makuru na asanzwe bavuki aheruka kugirirwa nabi sene sana mutsiro mwe nigira ngo bivuga ngo umumenyesha makuru yageze ingorane yo bavuga ngo matomo. Tukabaza amaradiyo yugawe kuki batavuga umuco ati azungurwa cyane ibyarahebwe cyane mafite mu makuru gatugurwa kandi ngo nabuvuze. Tukabaza igituma baguma bakura kuranya intonde z'abagize seni sena hitura amategeko mu gaze kije guma sinimwe nibyo byo guma mbona nta kindi nabasa. Murakoze,
urakoze cyane. Ariko imbere ko duha ijambo Jean Regis Nduwimana na Jerome Niyonzima tuyibutsa ko Jerome muri uno mwanya atari kwavugira sense gusa twamwikoze ko nk'umwe mu nararibonye yo muri iyo sense nyine ko ayibayemo hasi imyaka icenda. Jerome duce tunahera kuri wewe akabazo ka Elias harakogwa iki ngo baruva kuki ntibigera bumva muvuga ngo bakorewe ibireka turabiteye ibyatsi hama ico muri ko murafasha amenyesha makuru n'icahe muraca mwishura ko nakabazo ka Jean Regis yari yababajije ati harabagera kwijana mu buhungiro mbega sense abo bobo irabaraba cyane.
Nakoze baruva kuki sense nati bavuga ko barahohotegwa sinzi ko ashatse kuvuga ibyo bundi aho bakuki yatemagurwa n'imifaranga ategerewe n'abantu ku irembo
yanagarukanye na babobe rugurika bose igihe bapfungwa n'ibiki.
Hariho ibintu twatandukanya. Hariho ibintu umumenyesha makuru agwamo ibyago agwamo kandi bibabaje biranababaje navyo nyine byo gutegerezwa atemagurwa cyangwa kubitwa mugabo utari kurazira umwuga wo kumenyesha makuru. Mwico gihe bibabaje nkuko ari wundi munyagihugu wese ashobora gutegerwa n'abagizi ba nabi akagwa mu byara z'abagizi ba nabi hanyuma akamererwa nabi. Nibaza ko mwico gihe atari kurazira umwuga sense yo kivuga ngo kubera ko ari umenyesha makuru ngo twamwumvise yatemaguwe n'abantu ngo none reka tumuvugire cyangwa tugire iki. Nibaza ko bitohura naho ntavugira sense
amatohoza aba yakoze bakamenya ko atazize umwuga.
Ibyo rero ni bimwe navuga bica bibanza kuja mu butungane hanyuma bikagaragara. Abagenda amatohoza aba yakoze bakagaragaza ko yatemaguwe azira umwuga ngira ngo icyo gihe sense yoba iri mu itegerejwe guhagararira agateka k'uwo muntu yazize umwuga wo kumenyesha makuru.
Hama bariya nabo ngo igihe barenga ijana bari mu buhungiro turasigaranye kana gatonya.
Abo bari mu buhungiro birababaje, abarundi bose bari mu buhungiro birababaje, mugabo sinzi ko sense daba dusanga mu bizejwe za gutahukana impunzi
canke ko
yo nibaza ko yaza ko ivyo byaba ari mu buhungiro birababaje n'ukuri kandi ariko tuje turaba ivyo sense ijejwe byo guhagararira umwuga baza ko tuzaba dusanga iza kuronka ico yofasha kugira ngo batahu
ngirashaka kuvuga cacu kaciza mwogerageza gushaho hagati yabo na leta ha major registre namwe mwumvise uko yabajije Abel
ati yo vuga mwico gihe yo bavuze yuko abahunze bafitanye icuka kibi na leta ariko ize navyo je sino vyemeza gukirumba bica bisaba ko abanza kuba habaye amatohoza ariko igikogwa nuko hagati y'ibinyamakuru biba biri ngana bamenyesha makuru bikoramo Isene siravise ni by'ukuri ibwirizwa itegeko ryo gufasha kugira ngo bakorane n'ubutegetsi bakorane neza badaterane igiture kandi bamwe batarengera karindi abandi mugabo mbira ko ya navuze ngo nibatange ijambo muri humura icyo rero nibaza ko sindi umuvugizi wa leta cyangwa w'inzego z'igihugu mugabo nibaza ko nkahumura ni ikiganiro cyo muri Radio Public Africaine ivugira ku murongo w'ingurukana bumenyi mugabo urumva ko atari radio yemewe muri service ibiri kwirasamirana niba dako rimwe na rimwe arabaye imijambo kubera icyo kuko nanjye mbona ndabyumva rimwe na rimwe bavuga ngo ati twabuze twarondeye ubuserukira ibi atwe imijambo cyangwa twamubuze niba dako rimwe na rimwe araho ari ukuraba neza mbega iyo radio cyangwa icyo kinyamakuru ubwo ntibaha babakira imijambo kubera ko kumure kitemewe n'amategeko muri uwo mwanya
ariko hariho na nk'ijugi Amerika nivyo riri umwe mu bihano mugabo amategeko yo haracahari avuga ko ijugi Amerika rikiyari kandi abatari bake nabo nyine bavuga ko bigorana na jewe ndimo kuronka ababaha ijambo mu mutegetsi
yaho rero no kugerageza mu gatengetera mu karondera aho ari mu biganiro bakagirana ibiganiro hanyuma ubusabe ijambo nawe akamenya nimba wari igikuru numva ubusabye ijambo uwisabye igikuru nuko yoguha inyishu akakubwira nimba ari kwimye kubera imvo izi n'izi n'izi ukaba uronse icyo ushikiriza amakuru kuko nayo aba ari inkuru
yego Jean Regis Nzuyimana tunyarutsa ingwa ico kugwa kugira ngo no mwuga ntukomeze muri ano matati wumva bamwe bavuga ngo bimeze neza abandi bimeze nabi nicahe imbere yuko dushaka twakira uwanyuma ku murongo hama tugasezerana
ikibazo gikomeye cyane ikibazo cy'ibimenyeshamakuru n'ikibazo cy'igisoda n'ikibazo cy'iperereza n'ikibazo cy'inamashinyamateka n'ikibazo cy'umukuru w'igihugu wenyine abarundi batashobora kumvikana ko neza kuri izo institution cyangwa izo nzego zokogwa zidahengamiye kuwutwara wenyine cyangwa ku nguvu z'ubutwari ikitubuwa rero zizovana n'amatora yo mu 2020 umukuru w'igihugu yavuze ati sinzitoza niyakitoza hakaza uyundi mbega niyo migenderanire yageze canke ageze agashyiraho nawe ufite abo muri opozisiyo atavuga rumwe nawe n'inyamakuru n'abandi bose iyo muntu azoza mushasha canke uno munsi yaboneka yuko umugambwe senere uvugwa cyane rwose mu gihe senere yoheza umugambwe twabona na gato rwasa woheza nawe ukagira ikintu uterere ukagira ntubye ugashyika ku butegetsi cyangwa undi mugambo ariwo wose woza mushasha urashobora uwo wonyine ushobora guhindura ibintu ukavuga ati jyewe ngiyashyiho demokarasi nk'uko izwi twese tuyumvikanye ko abarundi ngombwa ko n'umunsi aho bigeze n'umunsi ntagishobora guhinduka nibaza mugabo urabye nk'ubutwara sense nk'uyu nesitora nk'umukunzi amaze imyaka myinshi cyane muri uwo mwuga ashobora guca afasha ibyo bonyine mu migenderanire bukebuke kuko arazi inzego ahaza ari mu nzego kandi arazi n'umuryango uri ku butegetsi neza cyane ni ukuvuga yuko ashobora guca akoze ku buhinga bw'ibigo cyangwa nabo bari kumwe n'urwo rwego bagafasha mugabo ntawo bitega cyane rwose kuko leta ifite uwundi mugambi bya politiki urengeye ikibazo cy'abanyeshamakuru
reka turadukanya turava dusezerana naho numva ibiyago byari bikwiye kubandanya twakiri wanyuma ku murongo wa telefoni adashimye ko amajwi we atangazwa kandi n'uburenganzira bwawe uduge ku ijambo
murakoze kumeza akanya rero nese akabazo novuga n'intererano najya mbanze mbere ku kabazo oya turi sisitemu atubwire ikintu ku rwego barongorwa ejeje guteza imbere umwuga rwakoze muri imyaka ine noga nti itangazamakuru riboneka ko ryasuye inyuma kugira ngo noga nti iryo tangazamakuru bariteze imbere hanyuma ikindi nacyo noga nk'intererano cyangwa noga nk'amasenga nshyikiriza urwo rwego uko tugomba ba rugenda guteza imbere itangazamakuru ariko hari ingingo bafashe indoba yerekanye cyane cyane mu maradiyo mpuzamakungu davuga amerike na bbc ibyo bintu byarashyize nka jyewe ku bwanjye byaranyeretse navuga nti uguhengama no gukoresha k'uwo mugwi nta kuntu twebwe twari tubiteze nkajye nenda biteze kuko bumva bari kudufasha kugira ngo turonke amakuru menshi kandi asohojwe kandi navuga se ataho yegamiye asana kandi na bya bindi basigaye ati amaradiyo ugareka guca ibyutu abenegihugu none nimba abanyagihugu no munsi ibyo babaye niba ari ibintu bimwe usanga bisiba ubwoba niba tureke tubimenye bareke abayivuga
bayiniho
nibazahomba n'abashobora kubikosora ndangenda mubego
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza akabazo k'ibyo sense yashoboye kurangura muri ino myaka ine iheze Jerome reka tugutezure ntukishure kuko utari kuvugira sense ariko imbere ko duhava duhindukira tugahana agahindukira akabazo kamwe gusa kakomeje kuvuga hariho n'abaturajire ngo Jerome baragukumbuye mu kiganiro kwa Nyaburunga hari umugambi utuciriye utwibiye akabanga kuko uzohava ugaruka muri kwa Nyaburunga kuko ingingo sense yafashwe ikiganiro cawe naco nyine byatumye kigenda
kwa Nyaburunga naje ndabakumbuye ngira ngo abarongoye ibyo bya Amerika nibaza ko nizigiye ntacyo cyane ko baba bariko barabananya bagirana ibiganiro kumbure n'inzego zibijejwe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo eza bukera no kwa Nyaburunga n'ibindi biganiro byahagaze nabyo ne bishobore gusubira gusambira
hari icizere ntuvugira sense ariko uyikurikiranira hagufi
jewe nsanzwe nizeye mugabo cyane cyane nizeya icizere cyane kigashimira ko nizigira ko baba ariko baragirana ibiganiro kuko ibiganiro nibyo umuti wa byose
hanyuma nk'umunyagihugu ahejeje kuvuga atavuze izina gihumva ko agahomba avuga ati twebwe ntitukironka amakuru yacu nk'umunyamwuga urabibona gute urabifata gute ko nahari radio mpuzamakungu zitakivugira mu gihugu cy'u Burundi abamenyeshamakuru batakivugirayo agahombo abamenye abo banyagihugu bakomeje kutubwira sense ubikumva
ako gahinda najewe nk'umumenyeshamakuru ndakumva ari ibyo duhomba n'ivyo ariko no bivata ko ari bya bindi usanga umuntu ariko aravuna urukwi ashobora gusanga niza atariko aravuna zivunikiyemwo na uvuga ko ari ka kandi umuntu ashobora gusanga ariko arasesa agatosi kari mu mata ugasanga amata yose arasesese agahombo kariyo ariko reka tugire ivyizigiro yuko abajejwe kugirana ibiganiro bogerageza kugira ngo amaradiyo n'ukuri asamirane bagirane ibiganiro bashike ku ngozi zitomoye ibitegerezwa kumbure guca mu biganiro bice mu biganiro ibica mu butungane bigaca mu butungane mugabo kandi nongera kumbure mu kurangiza mvuniraga akagohe bamenyeshamakuru bagenzanje iyo umumenyeshamakuru bishite agakosha akemera ikosa ati narikosoye cyangwa akavugisha umuntu ibintu bagasanga si byo kugaruka akavuga ati iradiyo ikavuga iti twari twihenze ejo nimudukosore iki twavuze sicyo ibyo ni iteka mu mwuga wo kumenyesha amakuru
kandi iyo babikoze ngo bica byoroha canke kugira ngo twumve ko ahari ibyo muhije kuvuga biri mu biri ko biradinditse
uretse ko byoroha biranaha n'ite irahana iteka icyo kinyamakuru kwerekana ko kigendera by'ukuri umwuga mugabo kandi biratuma n'iyindi nkuru ndoshyikirize ejo bavuga bati barayizera kurusha ko bavuga bati iyo yari yihenze ko yaravuze yuko yemeye ko yayihenze ko yaranayikosoye
ego Jerome Niyonzima murakoze cyane kuri kano kanya mwaduhaye muri sanga y'uno munsi mugati tuvuge ko twibutse ko mwatwitabye muvuga yuko mutaza kuvuga nk'abavugira usense ariko murayirimwo kandi ivyo muyizi ko mwabitubwiye mwakoze cyane gose Jerome Niyonzima Jean Regis Nduwimana nawe akajambo kawe kanyuma imbere ko duhana gahindukira
jemo ko nukwifuriza amahirwe Jerome niwe mugimushasha kugira ngo bazabagezeganagure ko ibintu by'ubu sinzi kaya kicigira umuntu yodera naharuye abanyagihugu bashika kuri batanu bavuze bane bagiye basaba ikibazo uko yo kwigenga ikanagura umwuga Jerome rero naje ko yaje ku kivi
urakoze cyane gose urakoze cyane gose Jean Regis Nduwimana mukamuri umwigisha muri za kaminuza kandi ni umuhinga muzigwa vyingenye n'imenyeshamakuru bikora Etude Media na Jerome Niyonzima kuri kino kiyagumwa duhaye yari Jane nahazwe nanje twari kumwe muri kino kigani wanyu muri sanga mushaka kongera gusubira kurikira kuri website ya Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com yakoze Jeffrey Mutagoma yegeranije amajwi hamwe n'umwenjeniyo bari kumwe muhinda bw'ivyuma twe nti twifurize kubandanya mu ruraniko
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.